Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika bagiri Washington DC mu kinyarwanda n'ikinyarwanda nshuti mwese muduteze amatwi ndabaramukije mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije ikaze mwese mu biganiro byacu
twabuze tuja niyo tuva niyo mpamvu ubona twagarutse ngaha twarabuze uburyo bwo gupanga tugaruka kubaka ubusaga aho twaho.
Uwo ni Ntahomvukiye Joseph ari mu banyagihugu bakuwe mu ngo zabo mu Gasenyi ariko harubakwa ingoro y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi atarashobora kuronga aho yimukira n'umuryango wiwe. Iyi nkuru n'andi makuru twabateguriye turagaruka ku mukanya gatoyi. Makuru yo mu karere, makuru yo mu Burundi, mu ikambi y'impunzi z'abarundi iri Induta muri Tanzania hamanitswe urutonde rw'impunzi zimaze kwiyandikisha zishaka gutaha ku rutonde rw'amanitswe ejo ku munsi kuri uno munsi wa gatatu murantunga inyuma y'umutaga hari ku miryango irenga ibihumbi bitatu. Iyo miryango ivuga ko yomowe n'inzara iri muri iyo kambi y'impunzi. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru.
Urutonde rw'impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Nduta muri Tanzania zifuza gutahuka mu gihugu cy'amavukiro rumanitse mu kigo cy'utwari iyo kambi. Urwo rutonde ruri ku imiryango ibihumbi bitatu na mirongo ine n'umunani. Harimo imiryango irimo umuntu umwe cyangwa abarenga batandatu, gutyo bigatuma abantu bose hamwe bari kuri urwo rutonde barenga ibihumbi cumi na bitanu. Uwo mutama ari mu biyandikishije ngo bazotahe.
Ebaga namaze kwibona akazi nakanje ngakarya harya ku rupapuro niyumva nezerewe cyane gusubira mu gihugu cyanjye cy'u Burundi. Mugabo mu guhunga nta uragana n'uwundi, n'uguhunga nta uragana n'uwundi, niba yatsimvira nabo nyine bazorusanga mu Burundi.
Ubu nawe mugenzi we afite umuryango w'abantu umunani, avuga ko inzara ariyo yatumye aja kwiyandikisha ngo asubire muri komine Mabanda intara ya Makamba mu bumanuko bw'u Burundi aho yahunze ava.
Inzara ihari bica ikindi abarundi barafata ntibabyizenya bakaba ku magura abantu bakabatera imirambo bakera amajosi abandi babaturiye abandi batera umunyonga n'abatari igihugu ndateka basa minisitiri zeyumva ko inkambi zigaragara rero ndavuye mu Mabanda muri Makamba ngomba ngende basa yandi ntibobona ngaha abantu baragwaye ku ruhande ndabimubona barari bivuga abantu bari mu gupfa bafishije amazina yanyuma abandi bose bafishije ku gatanu.
Naho biruko hari n'abandi bamenyesha ko batarumva ko batekaniwe mu mitima yabo kugira ngo basubire mu gihugu cy'amavukiro.
Jewe ufisha gutaha kuko jewe cyo nahunze ntikirahera, nahunze umutekano muke hamwe n'intwaro mbi. Ije rero ntibirahera cyo sinahunze ubukene, sinahunze inzara, n'ubu ntahana ku nguvaka ntahana yopfuma anyica ama bakantwara ikiziga.
Abo barenga ibihumbi cumi na bitanu bafashe ingengo yo gusaba gutaha bagwiriyemo impunzi zibaho bita mu mazone kuva muri icenda gushika muri zone ya mirongo ibiri na rimwe. Ayo mazone nayacikiyemo abarundi bahunze kuva mu mpera z'umwaka uheze w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Abo nk'uko bivugwa na bamwe mu barongoye abandi bagwiriyemo abagumye bahimiriza abandi bagenzi babo gutahuka kuva bagishika. Ni naho izindi mpunzi zifatira mu kwikeka ko bobo bahunze bari kuwundi mugambi.
Niho rero haca haboneka abantu batanga inyigisho bagahunga baza gusigura izindi mpunzi zisanzwe ziri no ko mu Burundi batizara amahoro inyigisho zo gutangwa guhunguka baca batangwa kuzitanga. Niho rero hagabonewe imfungurwa bivanye n'abo bantu bahunze baje gutanga inyigisho abanyagihugu bace biyumvamo yuko botaha bivanye n'uko babiye ko ari amahoro kandi ko bakabona ko n'ubuzima bugiye kubagora cyane kubera imfungurwa zisanzwe zitangwa. Mbo icyo no kumenyesha ni uko abantu benshi bifuza gutaha ari abaje guhera mu kwa mbere nk'abantu bahunze guhera ukumbi mu rutangwe bibiri na cumi na gatanu umubyeyi gutaha byumva mu gushyika ku bashyitse ngaha inkambi ikugagwa mu kwezi kw'icumi bibiri na cumi na gatandatu.
Gushika ubu nta kirangaminsi kiramenyekana caho izo mpunzi zizotahira, ingene zizotaha, aho zizoshikira canke imfashanyo zizohabwa. mu ntango z'indwi iyo kambi ya Ndota irimwe impunzi z'abarundi zirenga 126 yaragendewe n'abaserukira ibiro by'umuhuza mu matati y'abarundi abaserukira ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika hamwe n'abaserukira umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Izo ntumwa zemereye impunzi zose zishaka gutahuka ko zizofashwa mu minsi ya mbere bamaze gushika mu Burundi. Abatarashaka gutaha nabo bemerewe gukingirwa bikwiye, banabwirwa ko atawuzo kwigera abirukana ku nguvu kuko ari uburenganzira bwabo. Pierre Clavier niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Pierre Clavier kuri iyo nkuru. Abarundi bashika 12 baherutse guhunguka bavuye mu gihugu cya Uganda, bakaba bavuga ko bashikiye mu bukene ntangere. Abo banyagihugu bari mu miryango ibiri bashikiye mu ntara ya Rwibikara muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo, bavuye mu ikambi impunzi ya Nakivale basaba gufashwa. Umuhanuzi mukuru aburamatari w'intara ya Kirundo avuga ko imyiteguro yo kubafasha igize kure. Ibindi kuri inkuru turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Abahungutse bavuye mu gihugu c'Ubugande bavuga ko bafashe iyo ngingo ku mpamvu zibiri. Ubwa mbere bavuga ko bitabiriye akamo k'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, ubugira kabiri bagasigura ubuzima bubi bwo mu ikambi.
Haje umushikiranganje mu Bugande ugutukangurira gutaha ko mu Burundi aramahoro, turagenda turiyandikisha ngo dutahe, twandikishe mu kwezi kwa kabiri niho yaza, tukaza twamatwibutsa baducure. Ibadicura cyo dufata ingingo yo kuvuga ati reka twebwe dutahe.
Batugaburira umwe ibiro 12 ku kwezi kibigori, bakatugaburira amasahani abiri ibiro bibiri by'ibishyimbo, nicyo ni nusu cya CSB buri kwezi. Hatabonetse rero umwanya wo kwiyaranja ngo umuntu abone uko akora, yashobora kubaha ibyo ntibyoshobora kumutunga. Niyo mpamvu rero twafashe umwanya twebwe turagomba kwitahira mu gihugu cyacu.
Gushika mu Burundi ntibyaboroheye nk'uko babivuga.
Gushika byaratugoye cyane rwose, byaratugoye tuva mu nkambi twaraje tugera hariya ku mupaka mu gihe cy'amasama y'igitondo, turambuka turaza tujya tugeze mu Rwanda baratwiminzira pe. Amahirwe rero twagize kubw'Imana, umukuru wa polisi wo mu Bugande yahise aducisha inzira ya mukato, turaza bariyo tuzanira mu gitondo dufata imodoka tubona turaje tugeze ino. Ariko twagize ingorane cyane mu mayira,
byasabye ko tumuha amafaranga kugira baducisha inzira yo ku ruhande. Twaremeye dushika tugaragara, nta kintu nyine twashikanye ahangaha, gusa umuntu umugira neza, abantu nyine batuzi, umuntu yaho kutwana aratuzaniye nk'utugori uduharage gutyo gake gake nyine umuntu akabona rose two kujya.
Abahungutse baranasobanuriye ijwi rya Amerika uburyo bashitse mu ikambi y'impunzi ya Nakivale.
Kewe nagiye mu 2015 mu kwezi kwa kane, ndasize hano nteragiye ibishyimbo nagenda ngiye ndibuze kuza gusura umwana wanje abayo, ncanumva ngo hano muri leta mu kwezi kwa gatanu nagiye imbere y'igihe ngo basenyuye ingo serengeti yasenyutse, ndavuga nti Burundi isanzwe ndabizi ukuntu imeni ireka shengumayo shangumayo gutyo. Abagiye baza bakaruka basanga nta ntambara nahunze jewe,
nagiye nkusanga umuryango nta ntambara twagiye duhunga, twabona hari amahoro nta ngorane, twagiye twararangije amatora
nta ngorane zanjanye rwose. N'ubu mutama twagiye nsanga kuko sinari kugumaje nyine.
Abo barundi bahungutse basaba gufashwa kuko ataco birengeje.
Nuko tuzo twari dufite twarasambaguritse nyano nawe n'ibyo ubona, mutufashikire mu kare ukuntu mutugaburira utwo turya, nicyo cya mbere dusaba tubonye ibyo turya byaba ari byiza, kandi mubonye n'ukuntu mushobora kuba mudusabinurira nko tuzu nabyo byaba byiza kuruta.
Badufasha none ko ataco dufise turya, kandi ubona ataco twishoboje muse nta tubaga tufise dusoroma, twiduraryama tuta abonye icyo tujya turajyama nene twogira gute ko tudateze gusubirayo, tuzoguma hani twapfa dupfire mu gihugu cyacu.
Daniel Macumi umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Kirundo arabahumuriza.
Komini iri iragerageza kubarondera utuntu yo bafashisha ibicishije mu miryango nyene muri cya kigega kintega bizotsa, ariko nabo babana nyene baragerageza kubafasha Eka sinabo gusa hariyo zabugabira abaje bava muri Tanzania abaje bava mu gihugu cy'u Rwanda bose bakirwa muri ubwo buryo bashikira mu muryango iwabo.
Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo avuga ko hakibonekeza inzitizi ku barundi benshi bifuza guhunguka.
Guhunguka kiracagoranye cyane kubera ko amatwa dusumira mu nkambi iyo bari birabagora kuvayo barakababuza guhunguka. Natwe rero abashitse hino barabitubwira ko baza bafise ubwoba ngo badafise inkuru zimeze neza mu Burundi. Ariko turababwira ati none mwabonye ari gute, bagaca nababwira abo basizeyo mu nkambi bakoresheje amatelefone kugira ngo nabo bahimirize kutahuka. Ariko turavyumva ko abashaka gutahuka ari benshi cyane.
Uwo mutware amenyesha ko imigwi ijejwe igikorwa cyo kwakira abahunguka yashinzwe mu makomine yose agize intara ya Kirundo. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Jean Bosco kuri iyo nkuru. Imiryango irenga 20 yo ku mutumba Gasenyi muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura iheruka kwimurwa ku nguvu, ariko hubakwa inyubakwa zikirimba cy'umukuru w'igihugu ikaba isaba umuhuza wa Burundi kubafasha kugira bahabwe imizibukiro. Iyo miryango yabishikirije intumwa za ombudsman zari zagiye kubagendera kuri uno munsi wa gatatu. Ibindi kuri inkuru tubibaze umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya.
Inyuma y'imezi arenga 2 abanyagihugu bo mu Gasenyi bimwe ku nguvu muri ico kibanza bavuga ko batagerayo bacira nayo bamira. Abishoboye nyuma y'ahinzu bari barubatse zisamburiwe bagiye kuba handi, abatishoboye bobo n'ubu niho bakiri baba mutuzu tubwatsi bazingaguye. Tamvukiye Joseph umuvyeyi w'abana 5 n'umwe muri abo bagize umurwa w'abatishoboye byanse ko bavaho mu Gasenyi.
Twe twabuze tujya niyo tuva niyo mpamvu mubona ko twagarutse ngaha twarabuze uburyo bwo gupanga tugaruka kubaka ubusago twaho
mwarutse agasago karabafasha n'umuryango none muraga kwigwa mu mugore n'abana
ashana kuri turaho kumwe twiyengekeza abana bamwe ajye tuca kwasabira indaro abantu tukarana ngaho hano ko ari hato imibika tujya imbeho n'ibindi ugasanga ni hatari turi mu buzima budasanzwe prime.
Abanyagasenyi bavuga ko bari mu kangaratete bafise byinshi basaba umuhuza w'abarundi. Uno mukenyezi ari mu batakambira Ombudsman Edouard Nduwimana.
Umuhuza w'abarundi twaramwituye aratubwira yuko bijyacu biri mu butungane, twe twasaba yuko ubwo butungane bwo tunyarukiriza hanyuma bakaduhiye mizibukiro ari tw'umuntu azingazinga akatuzingazinga imvura itaragwa. Ibibazo dufise uno munsi ntitugiraho tuba, naho dufise turi naho twatsi indaro nukuri ubukene buhari kutunga umuryango biragoye n'abana bacu ubu niko bari muri vacance ubu nitugira naho bazokwiga naho tuzi ko tazi naho tuba.
Inyuma y'urwandiko barungikiye umuhuza kwigenekereza ya gatatu kuno kwezi kwindwi turimwo bamusaba kubabariza ibyabo kuri uno wa gatatu. Intumwa z'umuhuza w'abarundi zishikiye mu Gasenyi, intumbero y'urwo rugendo yari yo kwirabira uko ibintu byifashe n'ica abanyagasenyi bimuwe aho hari kubaka ikirimba cy'umukuru w'igihugu basaba umuhuza nk'uko byashikirijwe n'umuyobozi mwishikira mu biro vyiwe. Inyuma y'ikiganiro hagati y'impande zibiri Jeremy Kekenwa yararongoye intumwa z'umuhuza Edouard Nduwimana yabwijwe rya Amerika bimwe mu byabo banyagihugu basaba umuhuza ko yobafasha.
Basavye yuko kubera amazu yabomowe bari bayubatse biciye mu ngurane bafashe mu mabanki bavuga bati uno munsi biratugoye kugubandanya twishura amabanki batina cyane cyane kubijanye n'inyungu bagasaba leta yuko ayo mabanki yoba arabangira leta ikarabukuna amabanki yobangira kubijanye n'inyungu ziva kuri ayo madeni bafashe mu kubaka ayo mazu. Bavuze bati harabagize ihahamuka. Twababwiye rero yuko na cyane cyane nk'uwo bafise izo gorane bamutabariza hakiri kare, ariko kandi na twebwe tugiye kubishikiriza uwaturungitse kuri kino gikorwa. Cyo rero nico catumye dushika hano, ariko tukakenguruka cyane kukubera bonyine bavuze bati turumva yuko ivyadushikiye bitavuye kuri leta, ati turarindiye n'umwizigiro mwinshi yuko tuzotunganirizwa.
Umuyobozi mwishikira mu biro vya Ombudsman w'Abarundi yabwiye abo banyagasenyi ko ivyo basaba bagiye kubitura uwabibatumye kugira nawe abishikirize inzego zibijejwe abanyagasenyi bagizwe n'imiryango 23 ntibahawe imizibukiro cyo kimwe nabandi babana muri ico kibanza cha hegitari 40 kiriko cubakwamwo ikirimba c'umukuru w'igihugu ariko leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganje bujejwe amatongo ivuga ko imizibukiro yose yasohotse. Iyo dosiye iri mu minwe y'ubutungane abagabo babiri bagirizwa kuba batashikirije iyo mizibukira bo yarigenewe bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Evariste Nzikobanya nka Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Hari urwaruka rw'Abarundi n'Abanyarwanda ruri Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ihiganwa ryo ku rwego rwo hejuru rwo gukora utwuma dushobora gukora ibintu bikorwa n'abantu bita robo mu rurimi rw'Igifaransa. Muri aya mahiganwa u Rwanda rwatahukanye ikibanza c'9 mu bihugu 160 byari byitavye ayo mahiganwa. Mugenzi wacu Alex Bigirimana yaganiye na Marie Claire Murekatete yaje arongoye mugwi u Rwanda hamwe na Mugisha Aubin Marc, umwe mu banyeshuri bahiganywe. Marie Claire Murekatete atangura avuga kugene bashoboye gutorwa mu bahiganwa.
Ubundi ukuntu byagendaga bahamagaye abantu kugira ngo baprayinge cyangwa se basabe kuba bahagararira ibihugu. Noneho bamaze kutuvugisha, tumaze kwemeranya nabo, natwe tujya muri process zo gufata abana. Urumva mu Rwanda nk'uko babivuze hari abana benshi cyane bari babishoboye, urubyiruko rwinshi cyane rubishoboye. Twakoresheje twagiye dukoresha ibizame abana bakasaba, noneho tukabakoresha interview, noneho duhitamo 7. Barindwi rero nibo baje guhagararira u Rwanda hano.
Reka tugaruke kuri Mugisha Aubin. Mugisha Aubin, ubwo buhinga wabukuye he?
Murakoze. Ibintu twabanje kwa applying nk'uko yavuze mbere, batoranyamo 7, twari abana barenze 500 applyinze mu Rwanda. So bamaze kuduhitamo, byari ubwa mbere igeze mu Rwanda, natwe twumva turabishatse. Nk'uwako waje atuyoboye yabikubwiye, yaradufashije cyane, tugira byinshi nyine tumenyaho. Ntabwo byari bisanzwe biri mu Rwanda, tugira byinshi tumenyaho nk'abantu batangira nyine, kandi tubasha gukora neza. Niko natangiye gukora kuri ibintu bya robotics.
Ibyo bintu bya robotics umenga ngo ni utwuma babarungikira tuvuye mu bindi bihugu mukaduteranya, bimeze gute nk'abantu batabizi?
Okay, byabaye yuko batwoherereje ibyuma byo gukoresha, navuga nka kit. Noneho batwohereza kit, batubwira icyo tugomba gukoraho. Mu kutubwira icyo tugomba gukoraho, ariko mukaba mutagomba gukoresha ikindi cyuma kitari mu byo baguhaye. Noneho ubwo ngubwo mugakoresha ibyo byuma kugira ngo mukemure ikibazo runaka babwiye ko mugomba gukemura, mukoze robo ikemura icyo kibazo.
Nk'ikibazo bari kurakemura ni cyane?
Uyu mwaka challenge navuga nko mu Cyongereza ngo ni water flow challenge, burya abantu bashobora kubona amazi meza. So bari bavuze yuko tugomba gukora robo ishobora gutandukanya amazi asa neza n'amazi asa nabi, nuko tutagifata amazi asa neza ikajyana aho abaturage bashobora kuyabona, noneho na particles z'amazi asa nabi ikazijyana muri laboratoire kugira ngo zishobore kuba cleaned, noneho
zishobore kuba neza amazi abe meza.
Yego, zishobore kuba neza amazi nasa neza abaturage babashe kuba bayabona nabo.
Madame Marie Claire Murekatete, muri higanwa u Rwanda, u Burundi, ibindi bihugu byari byaje muri iri higanwa n'irya n'ivya?
Ubundi twari bihugu 160, ni bihugu biturutse ku isi hose. navuga ko muri mu rwego rwa ahari mu Rwanda, Burundi, Congo, Uganda, za Tanzania, harimo ibihugu hafi ya byose byari biri muri irushanwa.
None murahejeje amatwa nsumira muri ko mwitegura gusubira mu Rwanda mutwaye iki?
Ejo navuga ko twarangije imikino twitwaye neza, kuko twarangije umukino wa nyuma, kuko twagomba gukina imikino itandatu. Imikino itandatu rero u Rwanda rwayirangije turi kuri namba
ku mwanya
wa cyenda mu bihugu 160.
Oh, ni byiza cyane. Mu bihugu 10 bya mbere mwabaye mu bihugu 10 bya mbere. Ego me ikiganiro ni muri sanga turi ko duca ijya nino kubijanye n'ubuhinga, aho hari urwaruka rw'abarundi n'abanyarwanda bari ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iki gisagara cya Washington mu ihiganwa ryo gukoresha utwuma dufise ubwenge nk'abantu two bita amarobo. Muri studio rero twagize ibakwe ryo kuronka babiri muri abo batumire, turafise Aubin na Murekatete Marie Claire. Ikiganiro giha akaryo abariko baratwumviza bakagira icyo babajije batumire. Kuri telefone turafise abamaze kuvuga yuko bifuza kugira icyo babajije. Julius, muratwumva?
Okay, ndabumva neza cyane.
Ego me Julius, irindi zina witwa nde, uramajahe?
Okay, nje nitwa Mukotanyi Julius. Abandi hano Kimisagara, ni Kigali, ni mu Rwanda.
Ego.
Icyo nashakaga kuba nabaza bo, nanjye ndi urubyiruko ariko hari byinshi natwe tuba tuzi ariko tutabona amahirwe yo kuba twaserukira wenda u Rwanda ngo tugere nk'aho hanze wenda. Icyo nagira ngo mbe nababaza ni ukuvuga ngo ese ubwo ayo marushanwa bagiyemo, ubumenyi niba baratsinze cyangwa se wenda sinzi uko bimeze, ubwo bumenyi bazabuza na hano mu Rwanda natwe tubashe kuba twagira icyo bwadufashaho muri ubwo bumenyi bwabo bube bwazamura nk'igihugu muri rusange, cyangwa se wenda n'ibyo bazakorera hanze yo mbwiye.
Ego me, ni icyo kibazo cyonyine ufise?
Ni icyo cyonyine nagira ngo mbabaze.
Marie Claire Murekatete, ibihugu byacu Burundi cyangwa n'u Rwanda turafise ibibazo by'amazi meza, ndetse musanzwe mubizi niyo mwaje muvuye ngaha muronse ubuhinga, hari icyo mugiye gufasha?
Ego, muri gahunda yacu dufite gahunda nka timu yuko tujye gusubira mu Rwanda tugafasha abandi bantu batabashije kugera aha ngaha, dusubiranyeyo za twatwuma tw'amarobo ndetse na robo twakoze, aho tuzayishyira muri aho bita muri Fab Lab ni Kacyiru. Ni ihuriro ry'urubyiruko, aho urubyiruko ruza rufite ibitekerezo, hari n'ibindi bintu bishobora kubafasha, niho tuzayishyira. Noneho kandi twatuye no ku mashuri tugasobanurira abandi bantu ko ibintu twabikoze nabo tukabigisha, niyo gahunda dufite.
Egume, uburyo muzokoresha mu kurahe?
Uburyo tuzakoresha ntago ubundi tuvugisha abantu tukababwira igitekerezo cyacu, umuntu rero yakumva ari cyiza akadufasha tumubwiye gahunda dufite.
Reka tuvugane na Mugisha Aubin Marke, wewe waragiriwe ibakwe, urashobora kumenya ubu buhinga, ugiye gusubira mu Rwanda, ikintu abanyarwanda bakwizera ko ugiye kuzobafasha n'iki?
Ngiye kuba naragize amahirwe nkabimenya mbere y'abandi kandi nkaba narajano nkamenya byinshi kurushaho ku bijyanye nabyo. Icyo nteganya nuko nidusubira mu Rwanda nkuko naramaze kuyivuga, ni ugutuma n'abandi batari babizi babimenya. Nk'aho hantu hitwa Fab Lab na K Lab ni ahantu hafunguye kuri buri munyarwanda wese, cyane cyane w'urubyiruko wifuza kugira ngo kugira byinshi amenya ku bijyanye na tekinoloji. Ubwo ngubwo nyine nituba duhari abashaka kubimenya bose twiteguye kubibabwira no gutuma nabo babimenya.
Ego me, turafise kuri telefone Serge. Serge, muratwumva?
Yego, ndabumva.
Serge, irindi zina mwitwa nde, mututelefonye muri he?
Jenison Ngana Serge, ndamuri komine Bugenyuzi, intara ya Karusi. Havana kuba cyo gushinga abo abo banyarwanda n'abarundi bageze ku ntambwe. Niki nagomba kuba batatu. Iyo neze gushaka kuri byo gushaka cyangwa bagize ni bashaka mu Burundi. Ari kintu babona ibyo tumarira. Ho saka no mu ndiri ibyo bikeye imbere sana n'umutse ya. Umba hindi hakora ayo marobo nyine babakoze. Nanya mu Burundi ho cyangwa mu Rwanda barabona yuko ari cyo bizomara ikinini.
Yego. Nakindi kibazo.
Ikindi kibazo nagomba kubabaza. Mbega bwo ushaka cyangwa nyine babukoreye ino mu bihugu byacu.
Egome, turi kumwe nabo aha muri studio. Reka duhere kuri Marie Claire Murekatete. Ikibazo gisa nicyo haba imbere yaho bari babajije ngo ubwo bushakashatsi abantu bari hari abafise amatsiko icyo buzoba mari.
Ikintu cya mbere wenda navuga kizamarira abanyarwanda cyangwa se abarundi, icya mbere ni urubyiruko. Urubyiruko ntekereza ko ubu bushakashatsi nk'abana babigiyemo nibo babisobanura kurushaho kuva kibitangiramo no ikintu yize. Ni ukuvuga ngo ubumenyi bwabo bwariyongereye, kandi ntekereza ko ubumenyi ni ikintu cy'ingenzi ku rubyiruko, kuko bagiye baza ari abana bize ibintu bisanzwe, ariko noneho ubu ngubu bazi gukora combination, ukuvuga ngo guhuza ibintu. Urumva nk'umwana nimba yarigaga imibare n'ubugenge,
imibare ni ibiharuro mu Burundi,
ibiharuro n'ubugenge na biology n'ibintu na chemistry gusa, ariko noneho ubu ngubu ukamuha ukuntu iyi program yari imeze, baguha gutwo twuma nk'uko obe yabivuze, noneho wowe ukaduteranya ukatubyazamo iki cya kintu cyo cyarubu. Ni ukuvuga ngo hari ikintu cya mbere bize gukorera hamwe nk'abana barindwi, kwiga gupanga gahunda kandi bakayikurikiza. Ikindi ni ukuzana udushya, kuko nubwo wumva twese ibihugu 160 twari dufite ikibazo kimwe tugomba gukemura, baduha ibyuma bimwe, ariko iyo urebye usanga amarobo yacu twese aratandukanye. Navuga rero harimo ibintu navuga byo kuzana byo guhanga udushya, navuga ko byiyongereye muri abo bana. Ikindi kintu buriya kubaka robo harimo ibintu bita computer,
n'ubuhinga nkoranyabwenge.
Hakabamo n'ibyo bita mekanike, hakabamo n'ibyo bita elektronike, noneho na ya fizike na ya mibare, bya bindi biga mu ishuri ntibarabikoreshaga. Ni ukuvuga ngo noneho bya bindi bajyaga biga mu magambo, babonye umwanya wo kubibona mu bikorwa barabikoresha, kandi babona bibyaye ikintu. So ubwo ni urubyiruko rero muri uku kubaka iyi robo cyangwa se amarushanwa twajemo arabafasha kongera ubumenyi no gufunguka no kumenya byinshi cyane ku byo biga cyangwa se ku byo bari basanzwe bazi. So noneho nk'ibihugu rero tuvuyemo Uburundi cyangwa se u Rwanda, navuga yuko izi robo nagaruka kuvuga ngo ni ukuzikoresha gusa mu mazi, ahubwo urebye ukuntu zikora ushobora no kuzikoresha ukubura, ushobora no kuzikoresha ufata imyanda, kandi noneho umwana wabashije kubaka iriya robo ashobora kubaka n'iyindi, kubera ko iyo amaze kubaka imwe ashobora no kubaka izindi zigiye zikenewe ahantu. Nko mu rugero nko mu Rwanda muzi ko dufite ibintu bya drone biba byo kujyana amaraso. Ni ikintu gishyashya muri Afurika, navuga abantu batari bamenyereye. Nk'ano muri Amerika no mu bindi bihugu ibintu by'amarobo ni ibintu byateye imbere, ariko mu bihugu byacu ni ibintu abantu batari bwumva neza. So kuba rero dufite abana babyikorera atari ukujya babyumva muri kubibona mu mafilime cyangwa se kubyumva gutyo, ahubwo bakaba bashobora kuba challenge, bashobora kuba ikibazo bakubaka robo, numva ari ibintu Burundi cyangwa se isi yose yagakwiye kumva ko ari ibintu bizagirira ibihugu akamaro.
Inshuti mwese mukunda radio ya Amerika, ibiganiro twari tubateguriye kuri iyi saha aha niho bigarukiye. Tuboneyeho akanya ko gushimira ingenieur hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije gushyira hamwe ibiganiro twashikirije kuri iyi saha. Kuri mikoro mwari kumwe na Fidèle Niyongabo, tubashimiye rero kuba mwaduteze amatwi, tubifurije amahoro y'Imana. Mugire ijoro ryiza mwumva ibindi biganiro vya radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.